Ili Necmi de Amerik. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 29 z'ukwezi kwindwi umwaka w'2015. Muri iki gitondo kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
The US government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy and our request from the beginning for all Burundians to have access to free and fair elections.
Uyo ni ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, Thomas Perriello ari mu rugendo mu Burundi avuga ku mpungenge Amerika ibandanya kugira ku byerekeye Burundi. Iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana waramutse neza Aloyce utubwire amakuru avugwa muri iki gihe
waramutse Fidel Perezida Obama yarangije urugendo rwiwe muri Afrika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuniye akagohe abanyafrika ko naho Afrika iri kwiratera imbere akiri agahaze mu bya demokrasi imbere yo gutahuka yabwiye abategetsi ba Afrika ati mpagaze imbere yanyu nk'umunyamerika ariko kandi mpagaze imbere yanyu nk'umwana yabyawe n'umunyafrika. Perezida Obama yakeje Afrika ko ikiza cya sida cyagabanutse ati ivyo vyarakuye abanyafrika batari bake mu bukene ati kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabigizemwo uruhara mu bijyanye n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufashisha Afrika. Perezida Obama amenyesha ko agiye gufasha Afrika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa, kongereza umuyagankuba no gushigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe. Ati imigenderanire mu by'ubutunzi ntishimikiye gusa kubaka inyubakwa nk'amabarabara cyangwa gucukura ubutare gusa. Ati imigenderanire nyayo mu by'ubutunzi ni ukugira amasezerano akomeye ateza imbere Afrika, atanga ubuzi kandi atuma abanyafrika ubwabo babona ko hari icyo bashoboye kwikorera. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yamenyesheje kuri wa kabiri ko mu gihe abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batokwemeza y'amasezerano yasinywa hagati ya Iran n'ibihugu rutura bizotuma Iran kibandanya kwigira ivyo cishakiye. John Kerry yabwiye abashinga amateka ko ayo masezerano ari inyungu ku isi yose no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubo bafatanije kugwanya umwasi ndetse no kunchuti zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ina mashinga mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe iminsi 60 yo kwihweza ayo masezerano imbere yo kuyemeza canke kuyahakana. John Kerry yasavye abo mu mugambwe wa Republican biziziye ina mashinga mateka ko bakwiye kuyemeza. Ati nakajyo keza turonse ko kugenzura ibikorwa vya Iran bijanye no gukora ibigwanisha ruhonyanganda. Ati mu gihe mutoyemeza ntabagenduzi bazorungikwa muri Iran ndetse n'ibihano bizokugwaho nkuko vyemewe. Ati kandi kazoba aragahombo kanini cyane. Abashikiriza manza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirije umunywanyi wa leta umunywanyi wa leta ya Islamike ko yagombye kuzika ku mukuzimu ikibombe ku nkengera z'ikiyaga muri leta ya Florida ku gace akoresheje telecommande mu kwituritsa. Departement y'ubucamanza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya Harem Suarez yagirijwe icyo cyaha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ikigwanisho cica abantu benshi. Yagirizwa kandi ko yashize inyandiko zishigikira leta ya Islamiste zibiba amacakubiri kuri rwa rubuga rwa Facebook. George Pirio akorera igipolisi cya FBI yamenyesheje kuri wa kabiri ko bazokora uko bashoboye kugira babuze ibitero byoza bigana abanyamerika kandi basaba abantu kuba maso kandi bakavuga ico cyose babona giteye amakenga aho baherereye. Igisirikare cha Turukiya kimenyesha ko chatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege ku barubere baba Kurde kuri wa kabiri. Indege zibiri za Turukiya zagavye ibitero ku gace karimwo umugambwe PKK mu manuko bwa Turukiya, aho ni nyuma yaho inteko z'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze za Amerika zitangarije ko zishigikiye Ankara mu rugamba irimwo rwo kugwanya iterabwoba muri Turukiya. Mu itangazo ryasohowe n'inteko z'ivyo bihugu kuri uyu wa kabiri, bamenyesha ko bashigikiye Turukiya muri urwo rugamba. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yavuze ko inteko ziwe zitagiye gusubira inyuma mu ntambara yo kugwanya iterabwoba. Abashinzwe amategeko mu Burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukora ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki y'Abanyamerika rikorera ku butaka bw'u Burusiya. Iryo shyirahamwe ryagirizwa yuko rifasha amashyirahamwe yo mu Burusiya kugwanya leta y'u Burusiya.
Turagushimiye Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza, turongera mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Tutangurira ku makuru avuga mu Burundi, aho intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero ari mu rugendo mu Burundi. Ejo mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika yashimikiye cyane cyane ku biganiro bishobora gutuma Abarundi batunganya amatora yizewe na bose. Ni kuri mikro na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro ambasadeur Thomas Perriero yahaye Ijwi ry'Amerika i Bujumbura, yamenyesheje ko amaze iminsi itatu ari mu rugendo rwiwe hano mu Burundi, ariko abonana n'impande zose zegwa n'ibibazo biri mu Burundi, ni ukuvuga abaserukira leta, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abasirikare n'amashirahamwe adaranye ivyicaro vya politike. Iyo ntumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini yavuze ko Amerika ibandanya yitaho ibijanye n'icuka kiri mu Burundi, na cane cane muri iki gihe c'inyuma y'amatora biboneka ko atagenze neza, atabaye mu muco kandi atari yizewe na bose.
The US government continues to have grave concerns about the precarious situation in Burundi and the conditions for democracy, and our request from the beginning for all Burundians to have access.
Leta zunze zirateye impungenge n'ingene ibintu byifashe mu Burundi n'ingene bijanye na demokarasi bimeze, kandi twabonye dusaba kuva kera ko Abarundi boja mu matora ari mu butungane umwidegemvyo. Mu mpera zindwi heze, umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaramenyeje ko ibyavuye mu matora byashikirijwe inyuma y'amatora yaranzwe n'uruhagarara no kutubariza agateka k'abanyagihugu mu Burundi, kandi na Perezida Obama yarashikirije impungenge afise aho yari muri Kenya mu mpera zindwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya zitayeho abanyagihugu bo mu Burundi n'abo mu biyaga binini, kandi turarindiranye igishika inyusu zofasa kugira ngo mu minsi indwi canke amezi ari imbere dushobora gukomeza amahoro, demokarasi n'iterambere mu Burundi no muri kano karere k'ibiyaga binini.
Namubajije niba kwinjira mu nama nshingamateka k'umunyepolitike mukuru atavuga rumwe na Leta Gatongwasa bizotuma ingorane ziri mu Burundi zihera. Ambasadeur Thomas Perriero yanyishuye agira ati:
He is certainly one of many people that
ari mu bantu benshi twahuye kandi twavuganye. Turiko turaraba ingene twogira ibiganiro n'abandi bose babifitiyemo uruhara kugira ngo tumenye neza ko tutariko turagira ibiganiro ku matora gusa, ariko ko twamenye ko n'uburenganzira bwo gushikiriza icyo wiyumvira n'agateka kaze na muntu byubahirijwe mu Burundi.
Niba biruko mwibaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye guhana Burundi kubera iho nyango ry'agateka kaze na muntu gibonekeza. Inyuma idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati:
We are looking at the full range of
Turiko turaraba neza icyo twakora muri politiki yacu, harimo ko twobandanya na politiki dusanzwe dufashanya cyangwa ko tworaba umuntu ku katwe kiwe, ariko twizeye ko tuzotora inyishu nziza.
Mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ubwicanyi mu Burundi na cyane cyane kuko atavuga rumwe na Leta, niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukora? Yishuye ati:
Well, the US government has raised and we will continue to raise grave concerns about any crackdown on the civil and
Kuko leta yacu yagumye yerekana impungenge ifise, tuzobandanye n'ubu twerekana izo mpungenge ku bijanye no kwinjira mu menshi agateka k'abanyagihugu nk'uko tubigira hirya no hino ku isi. Turemera cyane ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro kuja mu mashirahamwe hamwe no kumenyesha amakuru. Turemera ko abantu bari kuriwe kuja mu bikorwa vya politike na demokarasi atabwoba bagashikiriza ico biyumvira, kandi hakaba leta ikurikiranwa kuvuga ikora.
Hari amakuru amaze iminsi avugwa ko abatavuga rumwe na Leta mu Burundi nabo nyene bashobora kuba bafise ibigwanisho. Mbega ivyo birashobora gutuma hasubira kuba intambara mu Burundi? Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini avuga ko bibaraba, kuko ivyo bishobora gutuma hatera intambara mu karere kose.
We are very concerned about the situation here. There are those who suggest that
Ibyo rero duteye umutima hagaze cyane. Nibyo haravuga yuko igihuhuzi cyaheze. Icyo dukeneye kumenya nuko atangorane zo kwaduka, ariko dufatiye kubyo tumaze kubona, turabona ko imishamirano igwa ni myinshi. Turashimira Imana ko ibyo bitoshika, cyane cyane ko hitanwa n'izo ntambara arabasanzwe batagira gifasha. Nico gituma twiyumvira ko leta na twebwe nyene n'impande zose ko twokorera hamwe kureka turorere hamwe inzira y'amahoro n'ubumwe bw'abarundi.
Mu gihe Perezida Nkurunziza yatsinze amatora kandi Obama akaba yavuze ko ayo matora atari ayo kwizera, niki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegekanya gukora? Ambassadeur Thomas Perriello.
We believe that there is an urgent need for resuming the dialogue without preconditions, whether that's both within the country and with
Kwibaza ko bikenewe byihuta ko ibiganiro bibandanya atagisabwe bibera mu gihugu cyangwa bifashijwe n'akarere, ko twimvira ko ari umwanya uhambaye wo gutora inyishu uhuriyemo n'abarundi bose.
Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini ihagaze ahanini ku bijyanye n'ibiganiro, akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokora uko zishoboye kose kugira ibiganiro bishoboke kandi abarundi bashobore kumvikana mu ntumbero yo gukinga intambara mu karere kose, banashobore gutunganya amatora yizewe na bose. Hari umwidegembyo ku mpande zose. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, aho inyuma yaho ambasade y'u Burundi mu Rwanda yakiriye impunzi z'abarundi zivuga ko zitorotse ikambi y'amahama, kuko ngo gutahuka kugushaka bitoroshe. Ambasade y'u Burundi mu Rwanda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko niyo hamara kujaho inzego z'ubutegetsi zikomeye mu Burundi bazokwihutira kuganira n'ababishinzwe bagatahukana ababyifuza. N'ingingo yumvikana nk'izogorana, kuko abahagarariye iyo kambi y'amahamabo bavuga ko abatoroka iyo kambi ari basumye burusaku b'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi, kandi ngo ntibategekanya gutahuka uwo mugambwe ukiri ku butegetsi. N'inkuru ya Eric Bagire ubusa.
Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ambasade y'u Burundi mu Rwanda yakiriye abasore batatu bari impunzi mu nkambi y'amahama, bavuga ko bayiturutse kuko ngo ubuyobozi bw'iyo nkambi butaboroherezaga guhunguka ku bushake. Bwana Alexi Ntukamazina, uhagarariye u Burundi mu Rwanda, yeretse Ijwi ry'Amerika amakarita y'abo basore bakoreshaga nk'impunzi, avuga ko babwiye ubuyobozi bwa ambasade ko hari n'abandi barundi bifuza gutahuka ariko ntiboroherezwe n'ubuyobozi bw'iyo nkambi. Ambasaderi Ntukamazina avuga ko u Burundi nibumara gushyiraho inzego z'ubutegetsi zihamye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, ikihutirwa ari ukuzaganira n'ababishinzwe bakareba bifuza guhunguka bakabibafashamo.
Nkuko navuze yuko ari umwitwararika wa Leta y'u Burundi ko abarundi bene wacu busubira mu gihugu cyabo, nibaza yuko abakiri ngaha urumva bakiriwe na Leta y'u Rwanda. Twarabusakanye kwishimira Leta y'u Burundi, yarabusakanye kukwishimira kandi tubanatwishimira kuko yagize akigoro kadasanzwe kwakira impunzi zingana kujya. Ariko rero icyo Leta y'u Burundi isaba kandi nibaza yuko izo mwakanya kuganira na Leta y'u Rwanda, nkuko Leta y'u Rwanda ifatanya na HCR gukorohereza abo bose bifuza gusubira inyuma.
Mu kiganiro twagiranye na Bwana Terence Nzohabona yo kuri impunzi z'abarundi mu nkambi y'amahama, ibivugwa nabo barundi ko basaba guhunguka ntibishoboke byose yabiteye utwatsi, ahubwo ngo bari mu ntasi zoherezwa n'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi, kandi ngo mu magambo ye ntibiteguye gutahuka igihe cyose iri shyaka rizaba rikiri ku butegetsi.
Icyo tuzi hano muri ino nkambi ni uko hari abantu baje badukurikira boherejwe n'ishyaka riri ku butegetsi
CNDD FDD.
Hanyuma abo nk'iyo babonye ko ibyabo biri kubiramenyekana bahita bagenda kwishikana, dufate nko muri HCR bakamenyesha ko umutekano wabo utameze neza, ubwo ntabwo bashoboka babwira bakine mugende babereka aho uburyo umutekano umeze, bakabyigiraho hamwe na ntoza na n'uhagarariye Medemare n'abajije umutekano. Ku bijyanye n'abahunguka, nta muntu aravuga ati jye nshaka gutangwa mu buzi. Icyangombwa icyo basaba bavuga yuko iyo proof of registration bamuhaye na resini kadi babahaye ayisubiza hanyuma bakamureka akagenda.
Ngaho uvuga abasoresore baba baratumwe ko mwese mba muri impunzi, mubabwirwa ni
turabamenya kuko nta muntu mubana ushobora kuyoberwa, nta muntu yabaye imbonerakure wayoberwa.
Mubazi ku masura cyangwa mubazi mu byo bavuga mu byo bakora?
Ku byo bavuga, ibyo bakora n'amasura.
Urabona hano muri Kigali za Nyamata bari batumbitse mu miryango bari gufata benshi umwanzuro wo gutaha, hari n'abari kuva mu nkambi nk'uko nari nabikubwiye. Mwebwe muhagarariye izo mpunzi se, mukurikije wenda n'ibyavuye mu matora muri kubitegura mute, hari icyo mubitekerezaho?
Amatora yabaye ntabwo yaciye mu mategeko. Ubwa mbere umuntu yatowe urazi ko ibwirizwa washingiye yarifashe yari biri
amahanga ariko aremeza ko amatora yabaye neza mu mutekano no mu mahoro
nabwo amahanga yose mawuri inshuti grafisi inshuti ziriko ziramuvugira none lenibe nkiri ibujumbura umuryango w'ishami ryawe ntirikurikirana amatora bavuze ko amatora yagenze neza urumva bayishimira abonyine bakavuga ngo amatora yagenze neza kubera yuko babonye ko ari bo bonyine batora atabone muntu wundi bari ko barahiganwa
ariko oni ubwayo Ban Ki-moon yavuze ko amatora yagenze neza
none umuntu yavuga ngo nisigaye irya ruswa amatora yagenze neza kuko amatora yakozwe bidaciye mu mategeko amategeko itegeko bakoresha ryo bita code electorale ntabwo yari yubakiye ku mwirizwa shingiro nkuko iryo mwirizwa shingiro rihari
ubwo umwanzuro wanyu twavuga ko uzabuhe
umwanzuro wacu nta kwihuta gutaha kuko nta mahoro nta wora usanga amahoro yarabonetse mbega mbonera kure by'abirwanisho baziha barabiraziwacu ku buryo umuntu yotaha ubundi karataha n'utabibona n'utacaba yahunze nawe wahunze icyo ikintu kiboneka ko bishobora gutuma umutekano muke cyangwa yaba yahunze urusoro
ni ukuvuga ngo muzatahuka ariko nkuru nziza atagitegeka se mu yandi magambo
ishaka se ni DFDB iritakitwa ku butegetsi kubera imigambi yayo twarayibonye yuko yari yo kwica abantu
bibayeho ubuziraherezo byagenda bite
yewe tuzakomeza dushakishe leta n'u Rwanda ntiyananirwa ikatubwira yuko byayinaniye kudufata mu mugongo
ibibazo bivugwa ko biri kwisonga ku gutera zimwe mu mpunzi z'abarundi gutoroka inkambi ya Mahama birimo ubuvuzi budahagije ku bihumbi bisaga 31 by'impunzi z'abarundi kutabona inkwi zo gucana zihagije n'ibindi n'ibibazo abahagarariye izi mpunzi z'abarundi bavuga ko bigenda bibonerwa umuti kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize na magingo ya hari abari bacumbitse mu miryango n'abari bikodeshereje mu mijyi bakomeje gusubira mu byabo mu Burundi munsi ku wundi Eric Bagira Ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Bebuye bwose baturarika Irizwa ruduhamagari
none vya nibito
iwe yizwe kugwa no umugambi wawe uza izo teze imbere no gusambura igihugu cyatwibarutse
ukabutangiza kutumvira inzego zirongoye umugambwe cusubiza ni kata yacu
nayo ndaguha
hanyuma tumenye kuri umwe tutavuga rumwe
uti
mbe kumenya ngo mwateye akaranga muti bakumugambwe wacu
rero nakaranga muti mushaka ko tugira ni guturira igihugu tuzotora mbaho tutavuga rumwe ntibagumare barundi tegereza gusanga inzara n'uburamo
Ajiwe baramwange bose nababyarange nta numwe dusangiye umugabo.
Eh.
Ari bibigwani ushaka tubimarisha imijyango yacu.
Yasaza
ubuga. Aho ubuga inyungu yawe.
Maduhene.
Aho ubutura bonye
umwasi. Baramuhinyiye.
Eh, aho.
Eh.
Ko mahamwe
ko fate tumere. Baramuhinyiye. Ko mya.
Sika sika. Sika nimunda. Pimunda sika munda sanga bahungu.
Oya ho byakabereye ni kera. Utwo maze kubona ku mwasi wacu ari kudukwegera mu ntambara.
Ndabakomeye amashino gabahungu bwo bakomeye amashino kure. Imunda se pima ndaba amafaranga yose mushaka no munda se.
Mbeje nawe ukabanyutinya gufa. Urakwiye kumenya kuzima bw'umuntu aramaze aseseka ntibayoye. Gakinga uri wari wese atakinduravye ataruka ari umuntu.
Gwaruka gu Burundi. Ikisigaye cyo gusambura igihugu cyatwibarutse. Twirinde basese nk'uyoze badukwegera mu biducanishamwo ahubwo dutere intambwe imbere mu gutegura amatora y'inzego zizoduteza imbere
Ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Mu Rwanda ikigo giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Center for Human Rights Rwanda gishigikiye umugambo haranira demokrasi no gukingira ibidukikije Green Party mu kirego warezemwo leta y'u Rwanda ko guhindura ibwirizwa nshingiro bikiye kubiri n'amategeko ico kigo cinjiye muri urubanza nk'inshuti ya Sentare gishigikira ko ibwirizwa nshingiro ritohindurwa ni inkuru yateguwe na Assumpta Kaboyi ari Kigali
Iri tsinda ryaturutse mu muryango wita ku burenganzira bwa muntu uri hagarariye Gatete Thierry avuga ko bakoresheje ubu buryo ngo bagire inama urukiko uburyo rwarushaho kuzasuzuma iki kibazo cya Green Party ndetse no gushakisha izindi ngingo nshya Green Party yaba yaribagiwe kugeza ku rukiko gusavuga ko nawe nk'umuntu winjiye muri iki kibazo afite uruhande yumva ashyigikiye
nanjye nk'umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyanjye ariko kuberako ngitanze nanjye ngenga sinya petition yanjye nkayitwara mu nteko abandi umuntu umwe udafite igitekerezo gihuye n'icya miliyoni 3 n'igice ariko ikiza cy'inkiko nuko nubwo bwo mwaba muri miliyoni 5 6 10 umuntu umwe ashobora kubatsinda.
Uyu munyamategeko avuga ko yashyigikiye igitekerezo cy'ishyaka rya Green Party isaba ko itegeko nshinga ritahinduka, kuko nawe yemera ko ibihugu bidahindura itegeko nshinga aribyo byiza ku bene gihugu.
Bibaho mu bihugu bitandukanye, byabayeho no mu Rwanda, ni ibintu bisanzwe biba. Ahubwo se byabaye byiza, nta na rimwe nigeze mbona biba byiza. Ntaho nzi byigeze biba byiza. Guhindura itegeko nshinga, nta na rimwe rwose. Kandi buri gihe abari kubikora bavuga ngo twebwe dufite ibyo tugiye gukora nibyo byiza. Kandi iki gihe gitandukanye n'ibindi bihe byahoze, abatarabihinduye bo nabonye ibyiza byavuyemo.
Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda, Inspector Itamwa Emmanuel, yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mategeko y'u Rwanda uyuza mu rubanza nk'inshuti y'urukiko atamenyerewe, ariko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko nubwo amategeko adateganya uru rwego, urukiko rw'ikirenga rusanga nta n'uwabuza umuntu ufite icyo avuga mu rubanza nk'inshuti y'urukiko kuza gutanga ibitekerezo bye. Uyu ni umuvugizi w'inkiko Itamwa Emmanuel.
Ntabwo byemererwa buri muntu wese kugira ngo ube wakwemerwa ko wa b'inshuti y'urukiko. Kimwe muri ibyo bintu ni ukuba ushaka kuba inshuti y'urukiko abifite ubumenyi bukwiriye, akaba mu by'ukuri hari ikintu gishya ashobora cyangwa hari ubumenyi afite bushobora kungura inteko iburanisha urubanza.
Gatete Thierry uzitaba iburanisha ry'urubanza Green Party yarezemo Leta y'u Rwanda yemeza ko yaba ari ishyaka rya Green Party ibyo ribivuga bifite ishingiro, ariko anavuga ko abaturage barenga miliyoni 3 basabye ko itegeko nshinga ryahinduka mu ngingo ivuga ibya manda y'umukuru w'igihugu, nabo ngo ni uburenganzira bwabo. Gusa Gatete avuga ko ubwinshi bw'abo baturage budasobanura demokarasi.
Demokarasi ni abaturage bagendeye ku mategeko. Iyo abaturage basabye ibintu ari benshi bitagendeye ku mategeko, ntabwo bari demokarasi. Hari igihe inkiko zifata ibyemezo bitandukanye n'ibyo abaturage bifuza. Ahubwo nerekana nti nko mu Rwanda bakwita igihano cy'urupfu nyuma ya jenoside. Icyo gihe ubaza abaturage nyuma ya jenoside ngo bakore igihano cy'urupfu ntibari kwemerewe.
Ababiswe inshuti z'urukiko mu rubanza Green Party yarezemo Leta y'u Rwanda nabo bazitaba urukiko kuri uyu wa gatatu, ubwo bahazaba hasubuka urubanza Green Party yarezemo Leta y'u Rwanda. Urubanza rwaheruherutse gusubikwa Green Party ivuga ko abavoka bose yariyambaje ngo bayunganire bagiye bivana mu rubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'Abashinwa babuharanira babitangaje, mu minsi ishize abategetsi b'Ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka 169. Bamwe bafashwe ababa batabizi, abandi bafungiwe ahantu hatazwi. Bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye. Abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko. Batandatu nabo mu kigo cyitwa Fengrui cyo mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing, cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti Ilham Tohti wo mu bwoko bw'aba Uyghur ubu uri muri gereza. Umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 ubwo Wang Yu umwe mu bavoka b'ikigo Fengrui yazimiraga. Yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa SMS ko internet n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara, kandi ko abantu barimo bicurugirwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu. Wang Yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini, barimo abayoboke ba Falun Gong, itorero ritemewe n'amategeko mu Bushinwa. Zhu Jifeng, umuyobozi w'ikigo cy'abavoka Fengrui, nawe yatawe muri yombi. Azira kuburanira mu nkiko Zhang Miao, umunyamakuru w'Umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokrasi yo muri Hong Kong. Mubo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane Li Heping, wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu Chen Guangcheng. Li Heping ahagararira mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye nuko inzego z'umutekano z'Ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ikomeje Ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'Ubushinwa.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu mukanya turasozera ibiganiro twari twateguriye kuri isaha nyamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Aloyce.
Perezida Obama yarangije urugendo rwiwe muri Afrika kuri wa kabiri ariko imbere yaho yaravuniye akagohe abanyafrika ko naho Afrika iriko iratera imbere hakiri agahaze mu bya demokarasi idakumira. Mu bijyanye n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufashisha Afrika, Perezida Obama amenyesha ko agiye gufasha Afrika mu bijyanye no guteza imbere urudandazwa, kongereza umuyagankuba no gushyigikira abafise imigambi yo gushinga amashyirahamwe. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yamenyesheje kuri wa kabiri ko mu gihe abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bato kwemeza ya masezerano yasinywe hagati ya Iran n'ibihugu rutura bizotuma Iran kibandanya kwigira ivyo cigombe. John Kerry yasavye abo bo mu mugambwe abo bashinga amateka umugambwe wa Republican biziziye inama shinga amateka ko bo yemeza ati nakajyo keza turonse ko kugenzura ibikorwa bya Irani kubijanye no gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Igisirikare cha Turukiya kimenyesha ko chatanguye kugaba ibindi bitero bishasha by'indege kuba Robert baba Kurde kuri wa kabiri. Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yavuze ko inteko ziwe sitagiye gusubira inyuma mu ntambara kugwanya iterabwoba. Abashikiriza manza ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirije umunywanyi wa Leta ya Islamike ari ku butaka bwa Amerika ko yagombye kuzika mu kuzimu ibombe ku nkengera z'ikiyaga muri Leta ya Florida kugira acakoresha telekomande mu kuyituritsa. Departement y'ubucamanza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko uwo muntu azwi ku izina rya Harlem Suarez yagirijwe icyo cyaha kuri wa kabiri ko yagombye gukoresha ibigwanisho byica abantu benshi. Abashinzwe amategeko mu Burusiya bafashe ingingo yo guhagarika gukorera ku butaka bw'Uburusiya ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki z'abanyamerika. Iryo shyirahamwe rizwi ku izina rya National Endowment for Democracy risanzwe rihabwa uburyo bwo gukora n'inama nshinga amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabaye ishyirahamwe rya mbere ryirukanywe mu Burusiya inyuma yaho hahindukiye amategeko mu by'ubucamanza muri icyo gihugu. Mu byo byagirizwa ngo nuko ryakoresheje ayandi mashyirahamwe yabikorera utwabo yo mu Burusiya n'amashyirahamwe adakora iby'ubudandaji mu kwanka ibyavuye mu matora yabaye muri icyo gihugu.
Njuti mwese mukunda radijwi ya Amerika, ibiganiro vya kuri isaha twari twabateguye bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi. Mukanya ibiganiro vyacu birabandanye. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwongiye kwirwa neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga cyanone. Muri iki kiganiro cyanone turagaruka ku ijambo Perezida Barack Obama yavugiye ya Addis Ababa, aho yanenze cyane abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi. Turavuga kandi ku cyemezo cya Bwana Agathon Rwasa, umuyobozi wa FNL itemewe na leta, wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye inama y'abadepite. Ibyo nibyo turi buganireho muri uyu mwanya. Tukaza kugerageza kuvugana na bamwe bari bagize ihuriro Amizero y'Abarundi, barimo ishyaka Iprona ritemewe na leta riyobowe na Charles Nditije. Twakomeje kumugerageza kuri telefoni kugira ngo tube twaganira nawe muri iki kiganiro. Bagenzi banjye mu buhanga bw'ibyuma barakomeza bamushakishe kugira ngo atubwire niba nabo uruhande rwabo ruzajya mu nteko ishinga amategeko, kuko kugeza ubu bataragaragara muri iyo nteko ishinga amategeko. Tubibutse ko mushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu ariyo 001 202 441 9931, cyangwa mukatwoherereza message za SMS kuri nimero yacu y'Ibujumbura ariyo 755566000. Mushobora no kutwohereza nimero zanyu tukabahamagara ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu. Naho mukanya gato rero dukomeza iki kiganiro kandi tugerageza gushakisha bamwe mu banyapolitike b'u Burundi barimo Charles Nditije kugira ngo twumve icyo bavuga ku cyemezo cya Bwana Agathon Rwasa cyo kujya mu nama ishinga amategeko, nubwo yakomeje avuga ko atazemera ibizava mu matora. Naho mukanya gato.
Baby, baby, sing my song. Baby, baby, say my name. Muzetu, Gurudik, Achana, Namawa.
ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Nkuko nababwiye rero muri iki kiganiro turagaruka ahanini ku ijambo Perezida Barack Obama yavugiye i Addis Ababa, aho yanenze cyane abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi. Reka twumve mu magambo make ijambo Perezida Barack Obama yavugiye i Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia mu kanya gato gashize, hanyuma turaza kuri basobanurira mu magambo avunaguye ibyo yavuze mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Africa's democratic progress is also at risk when leaders refuse to step aside when their terms end. Now, let me be honest with you. I do not understand this. I am in my second term. It has been an extraordinary privilege for me to serve as the President of the United States. I cannot imagine a greater honor or a more interesting job. I love my work. But under our Constitution, I cannot run again. I can't run again. I actually think I'm a pretty good president. I think if I ran, I could win. But I can't. So there's a lot that I'd like to do to keep America moving, but the law is the law. And no one person is above the law, not even the president. When a leader tries to change the rules in the middle of the game just to stay in office, it risks instability and strife, as we've seen in Burundi. And this is often just a first step down a perilous path. And sometimes you'll hear a leader say, well, I'm the only person who can hold this nation together. If that's true, then that leader has failed to truly build their nation. You look at Nelson Mandela. Madiba, like George Washington, forged a lasting legacy, not only because of what they did in office, but because they were willing to leave office.
Iryo rero ryari ijambo rya Perezida Barack Obama yagejeje ku bayobozi bakuru ba Afrika ubwo yavugiraga ijambo rye i Addis Ababa mu ngoro y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Mu ijambo rye muri make yagize ati, iterambere rya demokarasi ku mugabane wa Afrika rikomeje kuzitirwa na bamwe mu bakuru b'ibihugu bagundira ubutegetsi. Yagize ati, ibi ni ibintu bindenga kandi ntumva na gato. Yitanzeho urugero avuga ko nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari byinshi byiza bizana n'uwo mwanya, ariko amategeko y'igihugu ntashobora kumwemerera gukomeza kuyobora, kuko amategeko y'igihugu ateganya igihe umukuru w'igihugu atagomba kurenza ku buyobozi. Bwana Obama yagize ati, nibaza ko ndi umuperezida mwiza kandi ndamutse nongeye kwiyamamaza natsinda, ariko sinabikora kuko amategeko atabinyemerera. Nta muntu n'umwe ukwiye kujya hejuru y'amategeko, yewe na Perezida wa Repubulika ntabwo ari hejuru y'amategeko. Perezida Obama yagize ati, iyo umukuru w'igihugu ashatse guhindura amategeko hagati muri manda ye, hari igihe biteza imvururu mu gihugu, nkuko birimo kuba mu gihugu cy'u Burundi. Yagize ati hari bamwe mu bakuru b'ibihugu bavuga ko ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo gushyira igihugu hamwe. Ibyo niba ariko bimeze, abo bayobozi baba barananiwe kubaka igihugu no guha buri wese ubushobozi. Bwana Obama yatanze urugero rwa Nelson Mandela wayoboye Afurika y'Epfo na George Washington wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babaye indashyikirwa kuko bemeye kurekura ubutegetsi nubwo bari bakunzwe cyane. Ngayo rero muri make amagambo Perezida Barack Obama yavuze, ahanini anenga abayobozi ba Afurika bagundira ubutegetsi bashaka guhindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi. Ibyo ngibyo kimwe n'icyemezo cya Gator Rwasa wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye imirimo y'inama y'abadepite. Nibyo tuganiraho muri iki kiganiro cyacu cya none cya Murisanga. Hanyuma dukomeje kandi kugerageza gushakisha Bwana Charles Nditije ku murongo wa telefoni kugira ngo twumve niba we nk'umuntu nawe wari umwe mu bari bagize ihuriro Amizero y'Abarundi, niba uruhande rwe rwa Iprona itemewe na leta bazajya mu nteko ishinga amategeko. Urubuga n'urwanyu rero, muduhamagare mutugeze ibitekerezo byanyu. Twabibutsa ko mwatwandikira kuri WhatsApp 001 202 441 993 cyangwa mukatwoherereza message kuri nimero yacu y'Ubujumbura ariyo 755566000. Kuri telefoni turi kumwe na Jean Bosco Yamuremye. Jean Bosco, uranyumva?
Ndabumva gose.
Mwaba muherereye he Yamuremye?
Yewe ni Bujumbura.
Ego, ikiganiro cyacu nkuko nibaza ko wagikurikiye, turibanda hanini ku ijambo Perezida Barack Obama amaze kugeza mu kanya ku bayobozi ba Afurika, aho yibanze cyane ku kunenga abayobozi bagundira ubutegetsi bashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo bagome ku buyobozi. Hanyuma tunavuge no ku cyemezo cya Bwana Agathon Rwasa wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye inama y'abadepite. Wowe ibitekerezo byawe kuri izo ngingo ebyiri ni ibihe Bwana Yamuremye?
Igitekerezo cya mbere, nagenda kubwira yuko nshimiye cyane Perezida wa Amerika Obama kugira ngo abe yasubiriye kandi gushimikira kuri icyo kintu cyerekeye kurenga amategeko, kurenga cyane cyane amategeko itegeko shingiro, n'ikintu badakora ku bisanzwe. Aho ndamushimiye kandi ndamukengurukiye, ngira ngo abantu bose babyumvise kandi benshi twabishimiye. Hanyuma sinzi ko nyemerera yuko rero novuga ibyerekeye by'ibyo bya kwa Agathon Rwasa, kuri nyemereye. Alo,
komeza komeza, ndakumva Bwana Yamuremye.
Ego, ubwa mbere nabyanda kubwira ko umushinga naye Agathon Rwasa ni ukuri, turamwemera kandi turamufitiye icyubahiro, cyane cyane kuva aho agiye projet de societe hamwe na Iprona idasangiye ikayitemewe na leta. Yarerekanye ko afise vision, yarerekanye ko afise leadership, ashobora gushyira hamwe umuhutu n'umututsi bakagira proje imwe. Ibyo ni ukuri twarayimushimiye cyane. Mugabo ikintu tutameze nk'abashima ni uko habwiriza kuba hari umuntu yaba yaramuhenze cyangwa yamuhanuye nabi. Kubera iki? Ibintu byose yari yangiye ayo matora kwaba, byose nta na kimwe cyahindutse. Urumva rero sinumvuge niba yohinduka, kandi ibyo bindi byose yari yabyanze ata na kimwe cyahindutse. Ngira kabiri, mbega Rwasa agiye afise iki? Agiye ajyanye ingufu zimwe kumenga nta kintu agiye ajyanye. Bwa mbere nta badepite bakwiye afise bashobora kugira minorite de blocage. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntagira aba administrateri, ntagira abasirikare, ntagira abapolisi. None izo nguvu agiye ajyanye ni izi cyane agiye kwemera abo umukozi wa Nkurunziza? Igira gatatu jewe mbona nuko niba umukozi rero wa Perezida Nkurunziza agerageze akubite amaso inyuma arabe abagenzi bakoranye nawe kuva bakiri mu ishyamba gushika uno munsi. Abo ni bamwe ba Rajabu, bamwe ba Nzomukunda, bamwe ba mukuru wa Assemblee Generale n'ujya mu deuxième vice president. Abatapfunzwe barahunze. None ubona ntuzuye agatogo asari bazobishobora
bwana yamuremye bwana yamuremye agatorwasa amakuru yagiye atanga cyangwa se yahaye mu biganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko arimo kugerageza kubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu bamutoye bagatora ihuriro rye wumva ibyo ngibyo bidafite ishingiro
ico kintu nta shingiro kigira kuko mu mugambi wari wese iyo wowe uri mukuru w'umugambi ukavuga ukemeza imbere y'abagabo kuko ngaha mu Kirundi turazi neza ku ijambo umugabo atagira ijambo akamugabo abarimo ugiye ugahagarara imbere y'abagabo ukavuga uti jewe ibi ndabyanze ntusubira guhindukiza ngo jewe ngo hari abambariye gutya ngo hari abambariye gutya ariyo wowe uri mukuru twari umugambwe ubwiza kwerekana ko ari wowe wenyine ubifite leadership ari wowe wenyine uri imbere y'abandi bose bakabwiza gukumbiriza icyo nagenda kubwira nibi nuko jewe ntabona neza ubugene urabona aba bose bakoranye na nguru nziza utavuze icyo wowe washaka kumva yaramwangaje cyangwa yaramupfunze none wasazomara imyaka itanu avuga ibyo nguru nziza agomba kumva wasazomara imyaka itanu arinda iyo bwana wasazomara imyaka itanu akoma amashyi erega akomera amashyi nguru nziza erega azavamara imyaka itanu asiga yavise amabavu ku ntoke kubera gukoma amashyi ubu rero ikintu kibabaje muri ibyo ni uko umunsi bamwirukana kuko urumva ntabwo uva giye afise umunsi shebuja yomwirukana ndakumenyesheje yuko atosubira kugaruka ngo aje muri opozisiyo nta n'umwe wasubira kumwemera
ariko nanone bwana yamuremye urebye tuvuge nk'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ihuriro amizero y'abarundi ryabonye amajwi 17%. Ni ukuvuga ko abo ni abantu benshi batoye iryo hururezo kuba badahagarariwe mu nteko nanone bikaba bigaragara ko ari nko gusuzugura amajwi yabo no kutabubaha
reka ndakubwira imishinga burumva ubugene bimeze amizero y'abarundi yaravuga ati twebwe ntitugiye muri aya matora twebwe turasabye abanywanyi bacu ntihagire uzo dutora ubugene baronse ayo majwi nta n'umwe abyizi ibyo bibaza abayasomye twebwe ntitwemera neza ntitwemera na gato ko ayo majwi ari ayo batawa barabarunze ko icyo ni icya mbere icya kabiri umuntu avise umugambwe mu mugambwe wose hariho disipurine disipurine rero ivuga gute iyo umuntu atwara umugambwe atanze inzira atanze orientation abari mu bugambwe bose barawukurikira kandi benshi twizigiye ko bawukurikije rero ayo majwi bashobora kuba bararonse na beneyo dutanguye kuri gwasa nyine yarahakanye ko atarayiye dusubiye kuri bandi bose barahakanye ko atari amajwi yabo none rero bariko barayabahadituriza babaha icyo batasabye ibyo rero niho ndakubwira yuko bigoye cyane kumva
Bwana yamuremye Jean Bosco Ibujumbura turagushimiye cyane ku bitekerezo byawe ugejeje ku bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika murakoze cyane Bwana yamuremye
urakoze
iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Edi Rwema muri iki kiganiro nkuko nabibabwiye turagaruka hanini ku ijambo Perezida Barack Obama yavugiye i Addis Ababa aho yanenze bikomeye abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi turavuga kandi ku cyemezo cya Gatorwasa wari uyoboye ihuriro amizero y'abarundi wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora ariko akaba yitabiriye inama y'abadepite turimo kugerageza kuvugana n'uruhande rwa Iprona itavuga rumwe na leta cyangwa se itemewe na leta twumve ibitekerezo byabo turimo turakomeza kugerageza gushakisha bwana nditije niba twumva kuri telefoni twakire kugira ngo tuvugane nawe twumve aho bahagaze kuri icyo cyemezo cya bwana Rwasa kuri telefoni kandi turi kumwe na Aro Uranyova
yego nabumva murakoze ko mu murongo je ndi mu ntara y'Ibitoke
Kibitoke byifashe bite
Kibitoke kabisa na mahoro umutekano n'urukundo hagati y'imigambwe itavuga rumwe na leta n'ivuga rumwe na leta
hanyuma igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye nagomba ntange nagomba banze nshimire nyakubahwa perezida wa Amerika Kijambo aherutse gutangariza Addis Abeba yuko hari abategetsi bashaka kugundira ku butegetsi bivanye n'uko bashaka guhindura ibyiza nshingiro kugira ngo bagume ku butegetsi. Aha rero jyewe icyo nagomba kuvuga icyo kibazo kagisa kiri hari abakuru b'ibihugu benshi bashaka kugundira ku butegetsi, ariko ibyo yavuze murumengo biratandukanye n'ibyo no ku Burundi. Ubu mu Burundi ingingo ziba zarahindutse ibwiriza nshingiro byari ingingo zivuga yuko batatu muri batanu barongoye isentare igihe cyo kubahiriza ibwiriza nshingiro bashobora gufata ingingo kandi zikemerwa. Ibyo nabyo babigize kubera hari akagwi k'abantu kashaka gusambura ubutegetsi gashaka no gusambura isentare yubahiriza ibwiriza nshingiro.
Bwana Aaron ndibaza ko icyemezo cyabo batatu kuri batanu ntago ari mu itegeko senare irindi tegeko shingira, ahubwo byari muri komisiyo y'igihugu y'amatora seni.
Yego
komeza igitekerezo cyawe vuba vuba. Arangiza
kubanyakubahwa Gato Rwasa na we bararitabiriye inama ya mbere nshingamateka nshyashya yashatse kwereka abanyagihugu bamuyoboka yuko baserukiwe mu mategeko. Twebwe rero Gato Rwasa turamushimira nk'uko ari umugabo yarabiravye arabibona asanga yuko atakindi kintu kizoza cubaka Uburundi atari uko boja mu matora kugira ngo bashikire ubutegetsi kandi ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu.
Aro turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira. Aro turakumvise igitekerezo cyawe twacyumvishije, reka dukomeze duhe nabandi urubuga. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri iki kiganiro cyanone turagaruka ku ijambo Perezida Barack Obama amaze kuvugira mu kanya ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia, aho yanenze cyane abayobozi bagundira ubutegetsi bagahindura itegeko nshinga z'ibihugu byabo kugira ngo bagume ku butegetsi. Turavuga kandi no ku cyemezo cya Bwana Gato Rwasa wakomeje kuvuga ko atemera ibizava mu matora, ariko akaba ku munsi w'ejo yaritabiriye inama ya mbere y'abadepite i Bujumbura. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Charles Nditije, umuyobozi wa IPRONA itemewe na leta, akaba yari umwe mu bagize ihuriro Amizero y'Abarundi ryari yobowe na Bwana Agathon Rwasa. Charles Nditije, murakoze cyane kuba mwemeye kuvugana natwe muri aka kanya.
Murakoze namwe kuba mwandumiye.
Yego Bwana Nditije, amakuru atugeraho nuko ku munsi w'ejo Agathon Rwasa wari mu ihuriro rimwe namwe mwakomeje kuvuga ko mutazemera ibizava mu matora, ariko Rwasa akaba yafashe icyemezo cy'uko ajya muri nama mu nteko ishinga amategeko. Ibyo cyemezo mwebwe mwacyakiriye gute Bwana Nditije?
Twebwe urumva mukiri bavuga ati umugabo yinukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo. Twe murazi yuko kuva Perezida Nkurunziza yemeye yahadikije Abarundi kwitoza kugira gatatu biteka bine by'ibyiza shingiro n'amasezerano yarusha, twavuze yuko twebwe tutazomuherekeza kandi tutazoja muri ayo matora. Hanyuma rero mu nyuma mwarabonye ko twamubwiye abantu bacu kugira ngo baje mu myigaragambyo biyamirire icyo kiringo cya gatatu. Mu nyuma haratunganywa ku gikenye amatora y'abashinga amateka n'abajena ba komine, ayo turavuga yuko tutayitabye kandi n'ibizoyaba tutazobyemera turabyandika. Turi kumwe na Rwasa, turi kumwe mbere n'iyindi migambwe itavuga rimwe na leta. Twebwe rero ayo matora y'umukuru w'igihugu uko byagenze n'ishu kumwe nayo ya mbere, ku buryo rero tutashobora kujya twebwe mu nama nshinga amateka yaduhaye intebe tutasabye abanyagihugu uko ntitwagiye kwitoza. Twebwe rero muri iyo nama nshinga amateka ntitujyane na gatoya.
Ese IPRONA mwari mwarahawe intebe zingahe?
Ni 12.
Hanyuma se iki cyemezo cya Rwasa yafashe kugira ngo we nubwo mwari mwaremeranije ko mutazemera ibizava muri aya matora ariko akaba afashe cyemezo cyo kujya muri iyo nama nshinga amateka hari ibyo mwigeze mubiganiraho mwigeze muvugana ku buryo icyo cyemezo cyaba cyarafashwe ku rwego rw'umugwi wose
twaravuganye mugabo ntitwumvikanye mugabo nibaza yuko kwirinda n'ibisanzwe kibi n'ukuntu kugwa ugaherayo twebwe ikidutangaza nuko umuntu ashobora gufata ibintu CNDD-FDD yamuhaye ku byiwe nk'umuntu akubegera kuko bajya abashinga amateka baduhaye babaduhaye tutituje tutiyamamaje twiyamamaze batwari kurunga benshi gusumba ngira nka mirongo no gutsinda tukatsinda ku buryo tugira tuti ushobora kuja mu kintu emera kandi utiteguriye kuko inama nshinga amateka uno munsi igizwe n'abashinga amateka 121 kugira ngo rero umuntu ari mu nama nshinga amateka cyangwa umugwi cyangwa umugambi cyangwa inani zigira icyo zivuze zishikirije cumvirwa kigira akamaro nuko atategurwa urengana batagemeje kugira ngo rero uronke amajwi akwiye kugira ngo ntagikirengana utagishatse utacumvikanye na CNDD-FDD n'ururi buri ufise abashinga amateka 141 uno munsi rero amizero y'abarundi naho bugenda bose bafise abashinga amateka 30 gusa ku buryo rero abashinga amateka bazobagiye gufata umushahara wabo gusa tacho bazomarira abarundi n'ababari babaziga kwigira kwa mizero y'abarundi kandi twovuga nuko iyo tuje amatora twakuronka abaje n'aba bakomine n'abasitanderi n'abakenguza amateka ku buryo tugira uruhara mu buzima bw'igihugu rero sinabyo tugabye dufishe kuko twabirondeye ko twaje guherekeza nkuru nziza ngo nyanga amasezerano y'Arusha n'ibyiza ashingira.
Bwana Charles Nditije mu kiganiro Rwasa yahaye abanyamakuru yavuze ko agiye mu ntama ishinga amategeko kugira ngo yubahirize ibyifuzo by'abarundi bamugiriye icyizere bakagira icyizere amizero y'abarundi babatora babaha iyo myanya gutajyamo ni ukuba muhemukiye abo ngabo babagiriye icyizere mwabivugaho iki ibyo ngibyo
ese ndavuga nuko nimba twara abahemukiye nubwo twababwiye ngo tugende twiyamamaze kugira ngo tuje mu matora badutore batugaraguye bumvise imigambi tubafitiye tukiyamamaza twabwishe tubamariye badutore ibyo rero twavuze yuko tutabigira rero sinubwo ari ngena twumva yuko CNDD-FDD na sini yayo bagize bati kugira nteranye kumbure mizero nteranye n'abandi banyamigambwe batabona mu leta ndabatsenere kandi n'icacho ndababigeye ku bwabo reka ndabahe amajwi nishakiye ivyo nibaza yuko ahubwo kubahemukira ari kwemera ko tuja mu matora cyane cyane bambe ko tuja mu bibanza twahawe na CNDD-FDD twahawe n'abanyagihugu kubwanye niko kubahemukira kuko iyo tuja mu matora bari kudutora kandi bakazana amajwi neza kandi dukwiye kandi azogira akamaro ubuzima bw'umugwanyi ubwicaye bwa CNDD-FDD ubusuma n'igikenye ukoresha no kubahiriza ibyiri bashingira amasezerano y'Arusha.
Ese mubona ko icyemezo cya Gatora Rwasa yafashe mubona ko yabahemukiye
sinovuga ko ari guhemuka iyo muri mu runani mukumvikana mukaja mu runani kugira mufatanye urugendo rwa politiki birashika yuko hashitse mu mayira abiri mutumvikana umwe agafata inzira yiwe ubundi yindi nibaza yuko nkuko nabivuze ashobora kuba ntihahera iminsi ibiri cyangwa itatu cyangwa amezi angahe akamara yuko CNDD-FDD yamugize ibikoresho atacyari kamarira abavuga yuko bamwizigiye bahemukiye nibaza yuko azoheza akabona yuko yihenze hanyuma akagaruka tubasabira urugendo rwo kurwanya iyo ntwaro y'igikenye dufatanyije n'abandi n'iyindi migambi itavuramo na leta ku neza y'abarundi bose.
Imigambi yanyu ejo hazaza?
Imigambi yacu ni uko tuvuga tuti twebwe ikintu cyose kiza gihonyanga amasezerano y'Arusha kiza kihonyanga ibyiza shingiro kiza tugomba guteranya abarundi gifatiye ku by'amoko cyangwa gukumira ariko byatumye abarundi bacanamo tuzokigwanya twivuye inyuma tugasaba mbere yuko abarundi bubwira urunani kugira ngo iyo ntwaro y'igikenye ibyavuye mu matora tubyanzirize tugasaba nana kubu yuko budufasha kugira ngo ayo matora asubirwemo kugira ngo aboneke amatora arimo ituze ahuza abarundi kandi abatowe bakatwarira bose nkuko bitegarijwe n'ibyiri bashingira n'abasirayarusha
bwana nditije ikibazo kimwe.